ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umukobwa w'umurundikazi w'imyaka 19 ukomoka mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda ishuri.
Hama abana bakaja ku ishuri batitwaje yuko muhira boba baraye badafunguye cyane yuko nyine muhira ubuzima bwaho kuba bugoye.
Uwera Ricky Tricia ugeze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden kuwa gatatu yagaragaje ko atewe impungenge n'uburyo abasivile b'abanyapalestine barimo kugirwaho ingaruka n'intambara ishyamiranije Isirayeli n'umutwe wa Hamashi. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kwele kumakuru wafugwe jeno hino kwisi ndi kumina Fidel Niyongabo na Eugene Mukankusi. Indege z'intambara za Isirayeli zagabye ibitero ku nkambi irimo impunzi nyinshi cyane mu mujyi wa Khan Yunis mu majyepfo y'intara ya Gaza. Fidel Niyongabo.
Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP ryatangaje ko ibyo bitero mu gisagara cya Khan Yunis vyahitanye abantu batari munsi ya 15 abandi batari bake barakomereka. Ryavuze ko ari bimwe mu bitero by'indege z'ingwano Isirayeli iherutse gukora mu bice birimo abanyagihugu benshi mu ntara ya Gaza byahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, benshi muri bo n'abapfasoni n'abana. Ingwano hagati ya Israel n'umugwi wa Hamas yinjiye ku munsi ugira wa 20 kuri uyu wa kane. Yatanguye iry'abagwanyi b'umugwi wa Hamas mu ntara ya Gaza bakora ibitero vyihaye inkumbi muri Israel ku itariki ndwi y'ukwezi kw'icumi, bishe abantu baharugwa mu bihumbi, banyuruza abagabo, abapfasoni n'abana, harimwo n'abageze mu zabukuru n'abafise ubumuga. Israeli yaciye ikora ibitero vy'indege z'ingwano mu ntara ya Gaza yongera irabuza ibifungurwa, ibitoro n'izindi fashanyo kwinjira muri iyo ntara mu ntumbero yo gusubiriza mu nkoko ibitero vy'umugwi Hamas. Ingwano iriko iraba muri iki gihe hagati ya Israel na Hamas niyo iriko yihingumbi kurusha igihe cose habaye ingwano hagati y'izo mpande zibiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata Hamas nk'umugwi w'iterabwoba.
Igisirikare cya Israel cyavuze kandi ko kuri uyu wa kane cyakoze operasiyo zo kubutaka mu ntara ya Gaza.
Ingabo za Israel IDF zavuze ko amatanki yazo n'abasirikare barwanira ku butaka bakubise mu bice byinshi by'abakoresha iterabwoba, ibikorwa remezo n'ahari amatanki yo kwirinda misiri. Izo ngabo zavuze ko operasiyo yakozwe ari uburyo bwo gutegura ibizakorwa mu rugamba ruzakurikira. Abayobozi ba Israel barahiriye gukora ku buryo Hamas itazashobora kongera kugaba ibitero bihunga abanyisraeli nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 7 kwezi kwa 10 cy'umutwe w'abarwanyi cyahitanye abantu bagera mu 1,400. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yagize ati:
"Nitwinjira muri Gaza mu rugamba rukomeje, abicanyi bazishyura ibingana n'ibyo bakoze. Abakoze amarorerwa ba Hamas na ISIS. Nongeye guhamagarira abatuye muri Gaza batabifitemo uruhare kuhava bakajya mu majyepfo y'intara ya Gaza."
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa gatatu yumvikanishije ko ashyigikiye igisa n'intego iri kure, icyifuzo kimaze igihe kirekire cy'Amerika cyo kubona leta ebyiri zitandukanye zigenga, leta y'Abanyayisraeli n'iy'Abanyepalestina. Biden mu kiganiro n'abanyamakuru kuri Perezidansi ya Amerika ari kumwe na Minisitiri w'Intebe wa Australia yavuze ko uko abanyepalestina bashaka kubaho bidakwiye kwirengagizwa. Abanyisraeli n'abanyepalestina bakwiye kubana baturanye mu mahoro no mu cyubahiro cya muntu. Yagize ati:
"Israel has the right and I would add a responsibility.
Isiraheli ifite uburenganzira kandi nakongeraho inshingano zo gusubiza ibikorwa by'abunyamaswa bikorewe abaturage babo. Kandi tuzakora ku buryo Isiraheli ibona ibyo ikeneye mu kwirwanaho kuri abo bakoresha iterabwoba. Ibyo ndabyijeje. Tugomba kandi kwibuka ko Hamas idahagarariye. Reka nongere mbivuge, Hamas ntihagarariye abenshi mu baturage ba Palestina mu ntara ya Gaza cyangwa ahandi."
Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed kuri wa kane yatangaje ko nta mugambi igihugu cye gifite wo gutera ikindi gihugu kandi ko kitazigera giharanira inyungu zacyo binyuze mu mirwano.
Abiy Ahmed yabitangaje iminsi mike y'inyuma y'ijambo yashikirije byatumye haba impungenge ko igihugu ciwe gishobora kugerageza kumvisha abantu ko gifise uburenganzira ku kiyaga gitukura. Mu ijambo yashikirije ku itariki 13 y'uku kwezi kw'icumi, Abiy Ahmed yatangaje ko kubaho kwa Ethiopia nk'igihugu bifitanye isano n'ikiyaga gitukura. Yavuze ko igihugu ciwe gikeneye ikivuko kandi ko amahoro mu karere ko mu ihembe rya Afrika azofatira ku vyerekeye gusangira inyungu hagati ya Ethiopia itegereye ibahari n'ibihugu bibanyi. Ethiopia ni igihugu kiza ubwa kabiri mu bihugu bifise abantu benshi cyane kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika gifise abantu imiliyoni 120 kikaba kidashika ku kiyaga gitukura imwe mu nzira zikomeye cyane mu byerekeye ubudandaje ku isi mu bitandukanye n'ibihugu bibanye bya Eritrea na Djibouti.
Murakoze Fide Niyongaboneje ni mukankunsi kuri amakuru avuga hirya no hino ku isi mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikumvikanira mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni 10 ngome gufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresse yacu ni VOA wa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuje mu ntara ya Kirundo muri commune Gitobe umukobwa w'imyaka 19 ukomoka mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda ishuri. Wera Ricky Tricia ageze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza avuga kandi ko afite umugambi wo kwigisha abatwa kubumba hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Niwe watowe nka Miss Populaire wa 2023 mu Burundi na ganiye nawe atangira mbwira ibyo yakoze muri mezi anashize.
Bavuga yuko kuvaho mate gutogwa nka ba Miss Populaire 2023 mu Burundi nkuko umwaka mushasha w'ishuri wari wegereje mu kwicenda rero niho nacanza ndagenda mu makampanye ahantu atandukanye mu ntara zitandukanye nashobora gutanga amakaye kuyo mba narose. Hariyo n'ahandi nashobora kugenda njanye n'ayandi mashirahamwe bagiye gutanga amakaye ku bana b'abatwa hanini kugira ngo shobore kubafasha mu kubahimiriza mu kubereka akamaro k'ishuri yuko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri.
None abo iyo wagiye kubasura mu ntara zitandukanye bw'ubwoko bw'abatwa umuryango ukomokamo wowe wiga kaminuza bakubonamo iki, bakubona bate?
Ubwa mbere bakimbona baranga kubyemera, baranga kubyemera yuko n'abandi mu muryango w'abatwa kuko bavuga ati twebwe uko tuba tuzi ati ntitwashobora kugera hiyo ariko najemba nagiye nyine kugira ngo mvuguruze ibyo nyine baba biyumvira bamaze kubidondora bakaryoherwa bakumva nabo nyine bace bagira intege zo kubandanya biga zo kubandanya biyumvira kure kugira ngo bashobore gushika kure nabo nyine bakumva yuko iterambere naryo nabo nyine ribaraba.
Ariko se wowe wabishoboye ute? Niki cyagukundishije kwiga ndetse kugeza nubwo wiyemeza kujya muri kaminuza?
Novuga yuko nk'icabineye niga nuko nsanzwe mfise ababyeyi bize rero kujya umubyeyi warize na ubuzi yuko umwana avutse akuje utegereza kumujana ku ishuri hama ndiga amashuri mato mato ndabandanya kwisumbuye kugeza aho rero ubu ngeze muri kaminuza.
Wira Rikitrisha ujya mu irushanwa rya Miss Burundi twibutse wari ujyanye uhe mugambi?
Ngiye mu ihiganwa rya Miss Burundi natonye umugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba.
Badusobanurire neza ni ibiki muzajya muhingura?
Mu bisanzwe ino mu Burundi dusanzwe tubumba inkono zisanzwe dutekeramo n'imbabura dutekeshako tukabumba kandi inkono zirimo inkono zito zito n'inkono zinini zinini aho dushobora no kubumba icyo twita intango badushyiramo amazi tukabumba n'ibikombe n'amasahani kuri bamwe bamwe rero muri ibyo nk'uko guhingura mu uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba ni ibyo nyine dusanzwe tubumba ibyo mejeje kuvuga rero nshaka yuko dushobora kubikora tukabishyiramo akandi kantu k'akabirya karenze uko twahora tubikora bisanzwe. ama kukijanye nuko guhingura dushaka birasaba ama mashini kandi birasaba n'abantu ubwabo babahinga bashobora kutuzanira akukanuka kabijya.
Nicyo ukora, nicyo uzakora mu mugambi ufite wo kugira ngo ukangurira umuryango wawe kwiga no kwiteza imbere?
Mu byo negekanya gukora nuko noze ndafasha n'abana ijana bakajya ku ishuri, tukabafashisha mu kubaha ibikoresho byo ku ishuri, harakenerwa amakaye, ibirato, ishakoshi, izo byose ko twashobora kubibafashamo kugira ngo bashobore kujya ku ishuri. Tukaraba yuko kandi twashobora no gufasha n'imiryango 150 kugira ngo ishobore kuronka nimba ari ibitungwa byo korora nk'inkwavu cyangwa ingurube, kubera ari byo tuzi ino bikunda kugwira n'ingoga. Iyo vyitwararitse no kubigisha uko boza barakorera hamwe aho ndiko mvuga abavyeyi babo kugira ngo bashobore kuronka aho bakura uburyo bwo kwibeshaho mu buzima bwa misi yose, hama abana bakajya ku ishuri batitwaje yuko muhira boba baraye badafunguye cyane yuko nyine muhira ubuzima bwaho bwoba bugoye.
Usanga leta muri gahunda yo guteza imbere abatwa igushyigikira nawe mu bikorwa wiyemeje byo kubateza imbere?
Eko navuga yuko ishigikira kuko nk'ubuherutse igihe naja mu Kirundo muri komine Gitore nyene, aho ubushikiranganji mu byo bujeje harimo gufatana, harimo agateka kazi na muntu no gufatana mu nda, n'abanyeyi bashoboye kunshigikira barandonsa amakaye nshobora gushira abana 150 bo mu Kirundo.
Abumva Ijwi rya Amerika muri kano kanya ni benshi ku migabane yose y'isi, barumva umwana ukomoka mu bwoko bw'abatwa mu Burundi ufite imyaka 19 wiga muri kaminuza kandi wiyemeje gukora ibikorwa byo guteza imbere umuryango we w'abatwa kubera kuri Miss Populaire w'uyu mwaka. Niki wumva ushaka kubwira abakumva muri kano kanya mu rwego rwo kugushyigikira kugira ngo ushobore kugira ku byo wiyemeje?
Icyo nagomba gusaba bariko baranyumviriza aho bari hatandukanye, nk'uko mfise umugambi wo gushobora gufasha ino mu Burundi abakenyezi b'abatwakazi basanzwe bakora umwuga wo kubumba, ndetse n'abandi bose bifuza kwifatanya natwe uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba. Nosaba yuko abo kumva by'ukuri nabo nyine boba bakozwe ko n'uwo mugambi, bakabona yuko ari ikintu gikwiriye gukora, boshobora kunshigikira kuratandukanye, hariho mu buryo kandi hariho no mu byiyumviro ukuntu twashobora kubikora neza, kandi nkabafise n'umugambi w'uko noshobora guhimiriza abana babatwa bakajya baraja ku ishuri kandi bagaheza amashuri. Ibyo byose umuntu ntiyashobora kubyikorana. Ndasaba yuko abo kumva bo kwifatanya nanje mu kunshigikira kugira ngo abo bana bashobore kuronka ibikoresho, bashobore kuronka imfungurwa zo gufungura, boba bakoze cyane. Icyo ndabasaba rero ni ukunshigikira kuko jewe ubwanje hari aho noshobora gushika ndi jenyine.
Wera Ricky Tricia, nanjye ndagushimye kubw'aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Intumwa ya ONU mu Burundi yavuga ko hari imigambi myinshi itabasha kujya mu bikorwa bitewe no kubura abantu b'inzobere bayikora cyangwa se bayikurikiranira hafi ku ruhande rwa leta. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Abyugenge muhuza bikorwa aho gisata byose zishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu Burundi yavuga ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti. Mu biganiro yamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yerekana ko ONU ifasha u Burundi n'ahatabitigiriza amafaranga yashoboye kuvuga, akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro.
Leta iratubwira iti ntitwashoboye kurangura iyi migambi kubera atabakozi babishoboye dufise. Jewe nababajije nti mushaka tubazanire abavuye mu bindi bihugu canke tugarukane abarundi banashoboye akazi cyane rwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi. Mbega ni iki gituma abarundi bagenda? Umuntu araraba ahakorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze. Ibi tuvuga ko tuzokaririza ubwenge abantu, ego medata wanje tuzobikora, ariko naho nyene ikibazo cy'imishahara kidatorewe umuti baduca mu myanya y'intoki.
Ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni ikibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka. Umukuru w'urwo rwego Daniel Gerard Ndabirabe yemeza ko bituma haba gucerwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu. Yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko hari abahinga babunyoye. Yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushikiranganji w'igaga cya leta uko yakoresheje amahera mu mezi atataheze.
Hari n'igihe nibaza nti mbega hoho bazoheza babyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana? Twebwe nk'abashingamateka ingorane turazibona. Ikibazo cy'amakompyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonye ejo bundi mu bintu bijyanye na budget program 2023-2024 harabonetse amalacune menshi mu bintu bijyanye n'amakompetense. Bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijyanye na budget program kugira ngo bishobore gukorwa, ariko bari mparugwa. Umuntu agaca yibaza none umuntu agiye kureba mu maministeri ma sekitoriyeri yose iki kibazo kiruko n'andi marotara zose.
Ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'u Burundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu. Muganga Vincent Ndayizigamiye atwara sendikasi nafse y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka.
Ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009. Bamwe baja gukora mu bindi bihugu, abandi bakaja gukora muri amashirahamwe mva mafungo bita ONG, abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo. Ivyo bigatuma haba impfu nyinshi, kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka. Ugwaruka aribo basubirira abaganga, ntibasubira guhurumbira igisata cy'ubuvuzi. Bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba.
Genda twabisata vyabo ni byose mu Burundi yavuga ko atawubuza abantu cyane cyane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha, akibutsa ko Burundi bufise abavuka gihugu b'incabwenge bari mu bindi bihugu.
Icyo ni ikibazo nkora mutima, kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu Burundi gusa, ni muri Afurika nzima n'Ubugesera. Tubwirizwa kwiga ukuntu umuganga yize mu Burundi atahava, kuko nta uzo mushira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene. Jewe mburira oni hari umutaye munini w'abantu bize mu Burundi, ndababona mu bihugu byose njamo, mbega ubwenge bazi, barashoboye pe, mugabo ntibashobora gutaha. Ni ikibazo turiko turavugana na leta, ariko kandi nizo tubwira ahigwaye.
Kuvyerekeye abaganga, umuvugizi wa leta Prosper Ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushyirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijanye n'akazi, harimo no kubatubwiriza agashahara kugira ntibagume baje hanze y'igihugu. Ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'umwe bwa buraya kuri leta y'u Burundi hamwe n'ikibazo cy'ubutunzi muri rusange mu isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu by'akarere cyane cyane muri Kenya gukora utuzi tubayabaye. Hisunzwe bitigiriye amasoko y'ijwi rya Amerika yaribwiye mu gisata cy'amagara y'abantu, abaganga barenga 200 nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka w'2014.
Ikigo Maison Shalom gikora mu bijyanye n'impunzi no gufasha abana batandukanye n'imiryango kizihije imyaka 30 kimaze gitangiye gukora imirimo itandukanye yo gufasha. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye.
Imyaka 30 irarumanye ikigo Maison Shalom gitanguye kwakira bakigana kuva mu kwezi kwa 10 ku igenekerezo rya 2024 mu mwaka w'1993 ubwo hari hatanguye ubwicanyi bushimikiye ahanini kumoko inyuma y'urupfu rwa president Melchior Ndadaye umufasoni yashinze ico kigo akaba ari na wakirongoye Marguerite Barankitse kiganiro cihariye ya Hajju ya Amerika havuga ko Mezo Shalom yayishinze mu ntumbero yo kuremugwa rukarushasha rw'abahutu n'abatutsi ruzorangwa n'urukundo rudahagaze ku bwoko muri kazoza
abantu nibahora babitegera cane cane igituma nagize Mezo Shalom nukubwa koje mumutwe niyumviriye ngo ninagira ico kigo kiri mu abana b'abahutu n'abatutsi nzoba nshoboye kugira ugwaruka rushasha ruzokwanga ugwango n'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse ku barabu ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bahise Mezo Shalom
uwo mukenyezi barankitse amenyesha kandi ko ico kigo atari rero ry'impfubyi ahubwo ari umurima w'urukundo n'amahoro
abariko baranyumviriza ndababwire ko Mezo Shalom itigeze iba irerero ry'impfubyi kuko benshi kubera bumva maison biyumvira ngo n'inzu ikoranirizwamo abantu oya nashitse ndababwira mwebwe muzoba ko kanuma keza gatwara amahoro iyo mwavuka babiciye ababyeyi muhasubize amahoro
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi na bamwe mu Barundi batanguranye na Mezo Shalom mu ntara ya Ruyigi mu Burundi mu mwaka w'1993 bamaze kwicirwa ababyeyi babo batubwira uko babayeho kuva ico gihe Rizet Irakoze hamwe n'uwo bavukana umwe ari mu bana 25 batanguranye n'ikigo Mezo Shalom yashize muri ico kigo afise imyaka 4 kuri ubu akaba ba mu gihugu c'Ububirigi avuga ko baronkeje indero umubyeyi wese agomba guha abana biwe
mwe mubana barezwe na Maison Shalom cyambe nishimira kuri Maison Shalom l'esprit de se réinventer nokuvuga kuva muri conventions zisanzwe za ce une famille icyo umuryango uri ugakora umuryango wiwawe ukoresheje urukundo urukundo twaronse imu ngene twarezwe ufise urukundo ukaba ufise n'ukwizera byose birashoboka
Rizet Irakoze avuga kandi ko bagiye kumenya ibyababaye ko mu nyuma bahamaze gihe
ushikirwa n'ingorane nk'izo kuko n'imfisi imyaka 4 muri umunangera afisi imyaka 2 ubonye nese ntitwari tuzi ibyatubaye ko bagiye kumenya ibyatubaye ko haciye imyaka shika 3 cyangwa 5 mugabo yuko ari imana yadukingi gaciduha umuntu ubonye
mugenzi we Emery Imana nawe yarezwe na Mezo Shalom ubakaba ari nawe muyobozi arongoye ikigo Mezo Shalom gikorera mu Rwanda avuga ko yigishijwe nawe gufasha abandi biturutse ku nyigisho bigi kwa umusi ku munsi avuga kandi ko harakagemwe babibwemwo bategerezwa kubiba mu bandi
icyambere kidasanzwe twize ako kagemwe n'urukundo urabona magi ntabana yavyaye biwe mu nda kujya tuvuga ngo umuntu yavyaye umwana wiwe yateye igise n'ibindi ako yaradukunze araturera bamwe baje bacitsa amatwi abana mazuru abandi minu abandi batagira amaboko batagira cepfa cha ruguru atazi yuvuye atazi curi cyo atana hamwe muzina nyatazi nayo nabe wanyu araturera ubwo urukundo atacho rufatiye ko ubwo urukundo atacho rufana n'ibintu tumenyereye ko abantu bakondanira hano ku isi niyo nibwo butumwa budasanzwe bwa Mezo Shalom
kubijanye nabibaza igituma Mezo Shalom ikorera mu Rwanda gusa gushika ubu kandi hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri hijya no hino mu bihugu bigiza karere na cane cane umufasoni Marguerite Barankitse abishura ko ari kibazo ca politike ikindi juje Amerika rya mubajije nikijanye no gusubira i Burundi muri ibyo bikorwa byo kuba hafi abana batandukanye bakeneye ubufasha Barankitse avuga ko kubwiwe yonezerwa no gusubira kwarangurira ibikorwa byiwe by'urukundo
igisabisho canje cambere nico gusambira Uburundi bwanyibarutse kuko numuvyeyi wanje nikuvuga ndabakunda mburaho ndabakundira muri ngene ndabibabwiye jewe no girimana nkata no ge ntwaye uwo mutima wo kubabaranira wo kugiriranira ikigongo wo kwigisha impuhwe
ijambo riranga uwo munsi wo guhimbaza imyaka 30 Mezo Shalom imaze Marguerite yabwiye abarundi bose na cane cane ku rukundo ruzokwama rutsinda ati nta na rimwe inabizo kwigera itsinda ikigo Mezo Shalom kuva mu mwaka w'2015 kikaba kiriko kirangurira imirimo yacu mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'intureka zabaye mu Burundi benshi bagahunga igihugu. Mezo Sharome ikaba iri kihimbariza iyo myaka 30 mu gihugu cy'u Rwanda aho iri kigendera n'impunzi mu makamba atandukanye zibamwo. Ubuyobozi bwa Mezo Sharome bwatumenyesheje ko abantu barenga 50,000 bamaze guca mu minwe z'ico kigo. Gusa ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura neza nibiki gitigira rukuri. Thierry Venayishimiye, ijwi rya Amerika, Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda mu buryo bugaragara nko guhindura imvugo nta guca ku ruhande. President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa gatatu yagaragaje ko atewe impungenge n'uburyo abasivile b'abanyapalestina barimo kugirwaho ingaruka n'intambara ishyamiranije Israel n'umutwe wa Hamas Temistocle Mutijima.
Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko akomeje guhangayikishwa n'ibitero byabo yise abaheza nguni babimukira bagaba ku banyapalestina na mu karere ka Cisjordania ibitero yasanishije no gusuka lisansi mu muriro. Agaruka ku masezerano yo mu 1993 hagati ya Israeli na Palestina, President Biden yagize ati aya yari amasezerano yagezweho kandi barimo gutera abanyapalestina ahantu bakwiriye kuba, bigomba guhagarara, bagomba kubiryozwa. Nkuko byatangajwe na Ministeri y'Ubuzima ya Palestina, abanyapalestina barenga 100 barishwe mu karere ka Cisjordania mu bitero byo kwihorera. Ibyi ministeri ivuga ko byakozwe n'abimukira b'abanyayisiraheli ndetse n'igisirikare cyayo kuva Hamas igabye igitero kuri Isiraheli ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa 10. Ni igitero abategetsi ba Isiraheli batangaje ko cyahitanye abantu 1,400 abandi 200 bagatwarwa bunyago. Perezida Biden ntigeze akomoza ku ruhare rw'igisirikare cya Isiraheli mu rugombo rwo muri Cisjordania. Nyuma y'ibitero bya Hamas, Minisitiri w'umutekano wa Israheli Itamar Ben-Gvir, umwimukira w'umuheza nguni uzwiho mu mateka gukoresha imvugo zihamagarira urwango ku Barabu, yatanze intwaro kubimukira b'abanyayisiraheli muri Cisjordania barimo benshi bari basanganywe intwaro zikomeye. Umutwe wa Hamas ugenzura umuhora wa Gaza mu mpamvu watanze zawuteye kugaba ibitero ku basivili n'abasirikare ba Israheli, harimo n'imyaka myinshi Israheli maze yarigaruriye akarere ka Cisjordania. Ministeri y'Ubuzima igenzurwa na Hamas yatangaje ko ibitero byo kwihorera bya Isiraheli bimaze guhitana abantu barenga 5,000 muri Gaza no kuvana mu byaba barenga miliyoni bahunze bubahiriza amategeko Isiraheli yatanze yo kuva muri ako karere. Perezida Biden yagaragaje gushidikanya kuri iyi mibare y'abapfuye, ashidikanya ko abanyapalestina baba bavugisha ukuri. Umutegetsi mukuru mu biro bye yasobanuriye ijwi rya Amerika ko perezida ashidikanya ku mibare itangazwa na Hamas bijyanye n'ubushobozi buke bw'impande zindi zo hanze y'iki kibazo bwo kuba zagenzura ibivugwa. Hakiyongeraho n'amateka iyo ministeri ifite yo guhanika imibare y'abapfuye. Robert Marco uyobora ishami rishinzwe ibibazo bya guverinoma mu nama ishinzwe umubano wa Amerika na Isilamu yibajije ku gushidikanya kwa perezida Biden. Aganira n'ijwi rya Amerika yagize ati ese byajyaga gutuma perezida yumva amerewe neza kuruta iyaba ari abana 1,000 gusa bapfuye? Nubwo biri uko ariko, amagambo perezida Biden yatangaje niyo ya mbere agaragaza impuhwe ku banyapalestina mu buryo bwagutse kuva intambara yatangira. Yasobanuye icyerekezo cya nyuma y'intambara, aho Hamas umutwe leta ya Amerika yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mu 1997 izasenywa ndetse akarere kakajya mu nzira y'igisubizo hagati ya leta zombi. Yashimangiye ko bikenewe ko Isiraheli n'abaturanyi bayo b'ibihugu by'Abarabu bumvikana mu nzira za diplomasi batirengagije n'ibisabwa na Palestina. Aha kandi yavuze ko intambwe yari imaze kugerwaho mu kwinjiza Isiraheli muri gahunda z'akarere ariyo yateye Hamas kugaba igitero. Ijambo ryo kuri uyu wa gatatu riragaragaza impinduka mu mvugo kuri Bwana Biden. Hashize iminsi mike umutwe wa Hamas ugabye ibitero, mu ijambo rikomeye ryuje amarangamutima ryamaganuye umutwe nk'ikibi kiruta ibindi, perezida Biden ntiyigeze avuga ku banyapalestina bapfuye nubwo ababarirwa mu 100 bari bamaze kugwa mu bitero by'indege za Isiraheli kuri Gaza. Mu ijambo yavuze akiva mu ruzinduko rugufi rwo mu gihe cy'intambara yagiriye Tel Aviv ku itariki ya 20 asaba inkunga yo gushyigikira Israel na Ukraine, perezida Biden yavuze ko yashenguwe no gutakaza ubuzima kubabaje kw'abanyapalestina. Muri iyo nteruro ni naho yashyigikiye ibyatangazwaga na Israel ko atariyo yagize uruhare ku gitero cy'igisasu cyahitanye abasivili ku bitaro byo muri Gaza. Abategetsi ba Amerika banzuye ko Israel itagomba kugerekwaho iby'icyo gisasu cyarashwe ku bitaro. Mu gihe ibitero byo kwihimura bya Isiraheli bikomeza ndetse birimo kugira ingaruka nyinshi ku basivili benshi muri Gaza, hakaba hari n'impungenge ko intambara yavaho itandukira uburasirazuba bwo hagati bwose. Hari ababona impinduka mu buryo Biden afatamo iki kibazo. Abo barimo James Zogby, umuyobozi w'ikigo Arab American Institute, uyu yabwijwe rya Amerika ko imvugo ya perezida iyi ntambara igitangira yari bogamiye ku ruhande rumwe nta guca ku ruhande ku buryo ubutegetsi bwe butihaye umwanya wo kubisohokamo mu gihe byaba ngombwa. Icyakora uyagasanga iyi mvugo ubwayo idahagije ku buryo hari impinduka mu kugaragaza impande zombi mu buryo bungana, ahubwo Isiraheli gifite uburenganzira busesuye.
Urakoze Temistocle Mutijimana, hano turangije ikiganiro twe twabateguriye. Mbashimiye kwa mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: nta ukandagira inka ngo abyutse umurizo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.